kuvanira byo ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Zone ingingo nkuru twabateguriye. Abahagarariye amasosiyete atwara abagenzi muri bisi mu bihugu by'u Rwanda na Uganda baravuga ko amafaranga asabwa ku bipimo bya COVID-19 ari mu bituma abantu batitabira ingendo.
Twebwe twifuza kumva ko kira ari amafaranga y'urukingo yari amafaranga y'igipimo yagabanuka cyabyara na byiza bakayishyira amafaranga bace bakareba inkingo barya abantu bigiye bikingiza ariko bakareba uburyo bagabanya n'amafaranga.
Fred Mutaremwa, umukozi wa sosiyete ya Jaguar Express, uvuga ko bakora bahomba kuva imipaka yafungurwa mu bihugu byombi mu kiganiro cyihariye n'ijwi ry'Amerika. Mu Burundi, bamwe mu banyagihugu barasaba ko hakirwaho urwego rwakomeza imirimo yakorwaga na CNTB yari ishinzwe gukemura ibibazo bijyanye n'amasambu n'indi mitungo.
Inze gozose ziriho zitatungani zawele kihuku zizofutwa.
Madame Domina Banyankimbo na Minisitiri w'Ubutabera mu Burundi. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku radio yanyu. Guhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana. Aloyiz, wirweho.
Bagize mwirwe Veniste, turayahera muri Uganda. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch rivuga ko ibigo by'umutekano bya Uganda ari byo bibazwa iburirwa irengero hamwe n'ihohoterwa rya bamwe mu basivile muri icyo gihugu. Raporo ya Human Rights Watch yiswe I Only Need Justice, bisobanura ngo icyo nkeneye gusa n'ubutungane, yatoje ku bantu baburiwe irengero, abahagaritswe atamitahe, abafunzwe hatubahirijwe amategeko, ababorijwe igufa hamwe n'ayandi mabi akabije. Ibikorwa byagirizwa igipolisi, igisirikare, iperereza rya gisirikare, urwego rw'igihugu rujejwe iperereza hamwe n'ishyirahamwe rijejwe umutekano mu gihugu hagati ryitwa Internal Security Organization. Iyi raporo ivuga ko aya mabi yabereye mu busho butandukanye bw'igihugu hagati y'imyaka ya 2018 na 2019 no mu kwezi kwa mbere 2021 igihe cy'amatora. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kulaige yabwiye Ijwi rya Amerika ko Human Rights Watch ritabavugishije imbere yo gusohora iyo raporo. Igisirikare cya Uganda kibona ko ari raporo ishingiye kuri politike kandi atabyemeza itanga. Muri Afrika kandi muri Nigeria, abantu bitwaje ibigwanisho barishe abantu 34 ku munsi w'Imana muri leta ya Kaduna iri mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu. Abategetsi bo mu gice ivyo byabereyemwo bavuze cyo kuwa kabiri ko iki gitero cegekwa ku migwi y'abasuma bitwaje ibigwanisho. Komiseri ajejwe umutekano muri leta ya Kaduna Samuel Arwan avuga ko amazi arenga 200 nayo nyene yasambuwe mu gace kahitwa Kaura, kandi ko n'abasirikare babiri bari muri abo 34 bishwe. Akarere ko mu buraruko bushyira uburengero no hagati muri Nigeria kamaze igihe kirekire karasinzikajwe n'imihari y'abagizi ba nabi biswe abasuma bibimihana bakanyuruza abantu ndetse bakiba n'ibitungwa. Igitero cyo ku munsi w'Imana cyabaye inyuma y'umunsi umwe habaye ikindi cyahitanye abantu 16 mu mihana y'abanyagihugu muri leta ya Zamfara mu buraruko bushyira uburengero bwa Nigeria. Mu yavugwa hanze y'umugabane wa Afrika ku ntambara yo muri Ukraine, Leta Zunze za Amerika ntabyemeza, ivuga ko irabona ko Ubushinwa bwarungikiye ibigwanisha Uburusiya mu ntambara burimwo muri Ukraine. Umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu muri Amerika, Jake Sullivan, yavuze ko Amerika yashikirije amakenga mu gihe Ubushinwa bwofasha Uburusiya. Yavuze ariko ko naho bitaraba, Ubushinwa buguma bukurikiranirwa hafi. Perezida Joe Biden yaragiranye ikiganiro cy'amasaha hafi abiri na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping ku munsi wa gatanu. Perezidansi ya Amerika, White House, yavuze ko Perezida Biden yagabishije mugenzi we Xi Jinping kwato hirahira ngo ace kubiri n'ibihano ibihugu byo mu burengero bw'isi byafatiye Uburusiya. Perezida Biden ubari mu mwiteguro w'urugendo ku mugabane wa Buraya ahagiye kuzobonana n'abategetsi bo mu ishyirahamwe rya Buraya na OTAN ejo ku munsi wa kane. Jake Sullivan avuga ko abo bategetsi bavugana ku ruhara Ubushinwa bushobora kugira mu ntambara yo muri Ukraine. Muri urwo rugendo kandi abo bategetsi bazoshyira ahabona ibindi bihano bishasha ku Burusiya bongere bakomeze ibisanzwe bihari. Muri Afghanistan abakobwa baharurwa mu bihumbi amacumi bategekanya gusubira mu mashuri yisumbuye muri Afghanistan kuri wa gatatu inyuma y'amezi indwi abatalibani basubiye ku butegetsi bagashyiraho amategeko aho nyanga agateka k'abakenyezi ko kwiga. Amakungu yategetse abatalibani kugarukana agateka k'abana ko kujya mu mashuri mu biganiro byari bigamije gufasha icyo gihugu no kwemera leta y'abatalibani. Ibihugu bitari bike hamwe n'amashyirahamwe byaremeye guhemba abigisha muri Afghanistan. Umushikiranganji w'indero wa Afghanistan yavuze ko amashuri yugururwa kuri wa gatatu mu ntara zitari nke z'igihugu harimo n'umugwa mukuru Kabul, ariko abo mu ntara yo mu manuko ya Kandahar ahari umutima w'abatalibani akazokugururwa mu kwezi kuza.
Urakoza Louise Bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni 10.5 ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram. Adresi yacu ni zo wa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagira mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Abahagarariye amasosiyete atwara abagenzi muri bisi mu bihugu by'u Rwanda na Uganda baravuga ko bakora bahomba kuva imipaka yafungurwa ku bihugu byombi. Baravuga ko amafaranga asabwa ku bipimo bya COVID-19 ari mu bituma abantu batitabira ingendo. Mu kiganiro kihariye yahaye ijwi ry'Amerika Fred Mutademwa, umukozi wa sosiyete ya Jaguar Express, arasaba ko ingamba zo kwirinda COVID-19 za koroshywa. Yaganiriye n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa.
Mu by'ukuri imikorere ntabwo biratungana neza nk'uko byahoze. Iyo ugereranyije mbere na n'ubu ntabwo biratungana, kuko uko abantu bagendaga mbere ya COVID cyangwa se na nyuma yaho ni ibintu bitandukanye kandi bigaragara buri umwe wese. Kuko mbere ya COVID twagendaga twatwaraga imodoka zitari hasi y'enye cyangwa eshanu, ariko kugeza ubu ngubu twatwara imodoka imwe kandi nayo rimwe na rimwe ikagenda ituzuye. Ariko naje gusanga ikintu kibitera imbogamizi nyinshi duhura nazo ni zira test bashyira ku mipaka zo ku mipaka, izo zirimo guca abantu intege. Kuko gatuna barimo baraka test 30
aho 30 ni ku Banyarwanda, 47 ku Banyamahanga.
Ni ku Banyamahanga kandi urabona tuve muri COVID abantu n'amafaranga bafite. Kuko urabona niba umuturage avuye muri COVID nta kazi yari afite, ukamubwira kwipimisha COVID ibo 30 Kubanyamahanga 47 usanga ari imbogamizi cyane, bituma umuturage bimugora kuba yajya mu Bugande nubwo yaba agiye gusura se cyangwa se n'ibindi yagiye gukora, kubera ko afata iyo mibare yose itandukanye akahereye agasanga amafaranga ni menshi, bigatuma rero ingendo zisubika.
Ubu ngubu muri kohereza imodoka zingana?
Ubu ngubu turimo turohereza imodoka imwe cyangwa ebyiri, kandi nayo imwe na rimwe ikagenda ituzuye ikagenda ari ibice. Ugasanga imodoka ifite abantu 45 imwe yatwaye abantu 15 cyangwa abantu bangahe 12 batwara.
Ibyo si igihombo kuri mwebwe?
Igihombo giteye ubwoba kabisa, turimo duhura n'ibyo bihombo cyane.
Nibikomeza gutya murakomeza mukore murahagarika ingendo biragenda bite?
Ok, urabona kugira ngo umukiriya utamutakaza hari muri business ibintu nk'ibyo cyarengeze nk'izo zibamo ibibazo nk'ibyo tujya duhura nabyo. Kuko iyo waje muri business hari igihe habamo kwihangana Tuzaguma dukore tugerageze ibishoboka turebe ariko bikomeje kuramba urumva ko na kiramba kidashira. Tuzakomeza tugerageze turebe kugira ngo tudatakaza abakiriya bacu.
Ugereranije se na mazutu mukoresha n'amafaranga mwinjiza ibyo bintu biri buhure?
Ntabwo byakunda rwose. Mu byukuri tuba turi mu bihombo pe. Kuko na niba imaze gutwara 47 45 igatwara abantu 10-15 na mazutu yonyine ntabwo iboneka.
Mu byifuzo byanyu mwumva byagenda gute?
Rero mu byo twifuza tumva ko kira ari amafaranga y'urukingo ari amafaranga y'igipimo yagabanuka. Byaba na byiza bagashyira amafaranga baca bakareba inkingo barya abantu bigiye bikinyiza ariko bakareba uburyo bagabanyura amafaranga. Ikindi kivuzo nari mfite gato ni uko umuntu uramutse ufite inkingo nk'eshatu nta kintu yakagiye abazwa. Kuko baratubwira ko inkingo ebyiri eshatu umuntu ufite inkingo eshatu na muri iyi minsi mu gihe bataragerageza kugabanya amafaranga bakagiye bamubabarira akagenda kugira gute agashaka urukingo rwa gatatu kugira ngo ntibagire amafaranga bamuca.
Hari inzego se zibageraho zibaganiriza kuri icyo kintu mukaba mwatanga ibyo byifuzo wenda habaye nk'inama?
Oya, uretse abanyamakuru nibo batugeraho ariko uburyo bwa RBC ntabwo baratugeraho ngo batuganirize kuri ibyo bintu.
Hari ikindi mwongeraho ku kiganiro tugiranye?
Oya, ntacyo uretse icyifuzo ko twakwifuza ko kiriya gipimo bakigabanyiriza amafaranga rwose.
Bwana Mutarema Fredi, turabashimiye ku kiganiro mwemereye radio ijwi ryanyu.
Ok, sawa namwe murakoze.
Ndi habamwe mu banyagihugu mu ntara za Makamba na Rumonge baravuga ko batizeye inkiko zigiye kujya ziburanisha imanza zitashoboye kuburanishwa n'urwego CNTB rwarushinzwe kurangiza ibibazo by'amasambu n'indi mitungo. Munaba bagiranye na Minisitiri w'Ubutabera mu mpera z'icyumweru gishize bamugejejeho impungenge zabo. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Mu nama n'umushikiranganje w'ubutungane mu mpera z'indwi iheze ababa mu ntara za Makamba na Rumonge babwiye Domine Banyenkimbona ko mu gwi CNTB wahora ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo utaranguye neza igikorwa wari ujejwe.
Urabona iyo wicuye mu gwi CNTB warakwakira hanyuma bakaza bakabumviriza ndetse n'uwo mufitanye amatati. Mugabo rero ingorane zashya zihaba kuri bamwe bamwe uwo mu gisentebe warateba gushyira mu ngiro ingingo iba yafashe hagati yabo bumvirize hagati y'umusanga n'uwahunguze kumviriza.
Abahunguze nyakubahwa mushikiranganje 2008-2009 bari turi mu gisentebe imanza ziri mu gisentebe kugeza uyu munsi imyaka 14 CNTB itaraba cyunganiriza bamwe. Cyo twasaba ubu abantu bafite agahinda karenze kuko bumva ko na CNTB ikiringo cyayo cyahetse.
Umugwi CNTB abanyamakamba n'abanyarumonge barega kuba utaranguye neza igikorwa washinzwe na leta warangije kiringo cawo ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri guheze. Ico gihe carangiye uwo mugwi hari byo utararangura nk'uko wahora wuvugira yabibwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Imanza zitari bwumvirizwe ngo zifatirwe ingingo zingana n'ibihumbi 222 n'amajana 8 na 64 ni ukuvuga ibice bishika 31% by'imanza zari zashikirijwe uwo mugwi.
Daniel Ngendakumana yabwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ku icegeranyo c'ibitaranguwe neza kigiye gushikirizwa ibiro by'umukuru w'igihugu akavuga ko ibikorwa CNTB itagejeje ku musozo bizoca bija mu minwe y'amasenare. Ibyababa mu bumanuko mu ntara za Makamba na Rumonge biyamiriza bafatira ku kuntu amasenare asanzwe yigenza. Uyu n'umwe mu banyarumonge asaba ko hoshigwaho uwundi mugwi wo bujejwe gushira mu ngiro imanza zitashizwe mu ngiro na senare yegukira uwo mugwi w'igihugu wahora ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo.
Baya kuba ni hafi y'iyi institution yo gukora ibyo bibazo haravuga bati izoga mu masenare amasenare baya turi arusha twashyizeho senare tuzi ko amasenare ahari icyo gituma amasenare nakomeza ari yo institution yindi igaho. Muri CNTB rero hari akantu kari gahanze muri iyo institution yoza urasaba ko awe koramo na barundi ariko none oni opprovesia munda ni hawe muni yimuri abantu babiri cyane batatu bavuka ahantu baneza aba bantu ya
Umushikiranganje ajeje ubutungane no gushingura ikimangu cha leta yahumurije ababa muri izo ntara z'ubumanuko yagendeye ku minsi ya 45 mu ndwi iheze umupfasoni Domine Banyankimbona yishuye abanyamakamba n'abanyarumonge igituma leta itashimye kongera ikiringo umugwi CNTB
Leta vyeyi yarazihwe kandi ari gifata icyangingo ry'ingingo y'umubyeyi yayifashe yaciye hirya no hino yamaze turaba mbega CNTB yarakoze nta wavuga ko ataco yakoze mugabo muri kino gihe leta vyeyi yabonye yuko itagikenewe itagifitiye akamaro kanini abenegihugu ni naco gituma yayihagaritse inzego zose ziriho zidatunganiriza abenegihugu zizofutwa ngo bigiye akagohe n'ubucamanza ari muta ahindura muzofutwa none tacho bari abenegihugu nuko bimeze
ku manza zirenga 200 ku rwego rw'igihugu mu CNTB utashize mu ngiro imbere y'uko ikiringo cawo kirangira nyinshi muri zo nizo mu ntara za Makamba na Rumonge amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakuye mu begereye uwo mugwi akavuga ko izo ntara zibiri arizo zakiriye abarundi benshi bahungutse bava mu makambi y'impunzi mu gihugu cha Tanzania
mu Burundi kandi urwego surveyor rushinzwe kumenya ukuri no kunywana Abarundi rwatangiye gahunda yo kuzenguruka muri za kaminuza zose zo mu gihugu uhagamijwe gusobanurira abanyeshuri ibiri muri raporo iheruka gutangazwa n'urwo rwego no kugira ngo bamenye neza amateka y'igihugu cyabo inkuru irambuye Pierre Claver hano y'inkuru
Umugwi sever ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi wiyemeje gukwiragira mu makaminuza yose ari mu gihugu ayigenga n'aya leta kugira abawugize batanga ico bise icegwa cakahise cerekana ingene ntambara zagiye ziraduka mu Burundi zagenze abo zahitanye umugambi wazo n'imvo za politike zari zinyegeje inyuma y'izo ndyane Pierre Claver ndayicariye ari muri kaminuza nkuru y'igihugu yaseguye ko abanyeshuri bari muri za kaminuza ari bo ncabwenge bazovamwo abategetsi b'igihugu gutyo ko babwirizwa kumenya ukuri kw'ibyabaye kuva Burundi bwikukira mu myaka 50 iheze ndayicariye yavuga ko ako kahise kunyuwe nico umugwi arongoye wabonye ko ariho nyabwoko ryakorewe ubwoko bw'abahutu mu mwaka w'1972 icegeranyo giheruka kwemezwa n'inama nshingamateka
twabwiye tuti nimuzoro mu gihugu ejo nimuzotwara igihugu nk'uko bajya bakuru bacu batwaye igihugu imyaka ya 70 aho abarundi barenga 200,000 aribo tumaze guharura batowe mu binogo
kandi abo bapfuye benshi bishwe n'abahutu ariko hariho n'abatutsi bishwe cyane cyane tuvuga abatutsi bari ko bagerageza gukingira abahutu barishwe harabaye ibya bwoko byakorewe abahutu bo mu Burundi
naho biruko hari umuce w'abarundi nk'abaharanira inyungu z'inkehwa zo mu bwoko bw'abatutsi batemera ico cegeranyo ni nyishyirame ase genocide cirimoso ribona ko ibiriko birakogwa n'umugwi sever bitanywanisha nyabu na bicanishamo abarundi Terence Mushano ni cegera c'umukuru w'iryo cirahamwe akaba n'umuvugizi waryo mu vyo riharanira harimo inyungu z'abatutsi
uko nanu kukukanisha biriho ahubwo no gusera adusangaza kirimo ku ntumbero bahabwa mu Rwanda ni hasi yaraba mu bayahuzi muri ibyo yigo bya kikera cyemejwe n'abantu oni kandi ibyo ibihugu bya amaleta yose y'ibihugu yarashobora kwishyuzaho inzego nka sosiyete kabo ndi babishyizeho kuko naho bongira ari ari ukukanganiza atari oni nta rundi rwego nta uburenganzira bwo kwemeza ko muri iki gihugu cyangwa muri kiriya habayeho dusaba yuko oni ibisambura
gusa hari n'ayandi mashyirahamwe yigenga ashima ibyo bikorwa bya sever muri za kaminuza ishami Fordcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama byabwiye ijwi rya Amerika kwicegeranyo kiriko kirakwiragizwa na sever ari cy'ukuri Gerard Akizimana atwara Foricone F.
Kwari cegeranyo kitagira amahinyu bakanemeza ko ari onyabwoko byakorewe ubwoko bw'abahutu, bakemeza kandi ko habaye ubwicanyi ndengerabutungane bwakoreye ubwoko bw'abahutu mu gihugu cyose, hamwe n'ubwicanyi ndengerabutungane bwakorewe abatutsi n'abatwa mu ntara zimwe zimwe. Dusabye abakoze ayo mahano gusaba ikigongwe abarundi, tugasaba kandi abakorewe ubwo bwicanyi guharira ababyagirizwa no gukinga ubwicanyi bwo muri Kazoza.
Umunyepolitike Federico bamvuga inyumvira yabaye icegera c'umukuru w'igihugu agaturuka no mu rugo bwoko umugwi Sever wemeza ko bwakorewe ihonyabwoko iruhande yo kugaya ibyo bikogwa bya Sever, atewe umutima uhagaze n'intumbero y'uwo mugwi. Bamvuga inyumvira ari mu banyepolitike bagiye mu biganiro iyarusha byashizeho uwo mugwi Sever, abona ko umugwi bumvikanye ko atari wo wavuye ushigwaho.
Ikibazo si subuhutu canke subututsi, ikibazo ni ingene igihugu gitwarwa maze kigasonera umunyagihugu wese w'umurundi n'uwo muntu wese ahati ndaro haca hari ikibazo. Mbeko CNDD-FDD iyagirizwa amabi igihe ari kwiragwana burya yo kwemera kwikora munda hanyuma ukuri kwabaye kukamenyekana ntibishoboka. Ari nacyo gituma inyishu ya cyitora kwabaye kuzimanganya amasezerano ya Arusha, ubwa kabiri kwabaye guca bafata CVR bakayiha iyindi ntumbero bakerekana ahanini uruhande nka rumwe kugira ngo barabingire nabo nyene bo kwikingira muri ayo marashobora kubagira ejo.
Kuvuwa mugwi Sever ushingwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane, izo mari n'amakenga vyamyeho mu banyepolitike hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu. Yamara utwara uwo mugwi arahumuriza abafise ayo makenga ko raporo yawo atanabigamije. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Ku rwego rw'isi abantu miliyoni 1,500,000 bapfuye bazize indwara y'igituntu mu mwaka wa 2020. N'ibiri gituntu ni indwara iza ku mwanya wa 13 mu zihitana abantu benshi ku isi, kandi ni ya kabiri mu ndwara zandura zica nyuma ya COVID-19 nk'uko imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ibigaragaza. Igituntu ni indwara iri mu bihugu byose byo ku isi kandi ifata abantu b'ingeri zose. Ni indwara ivurwa igakira kandi ishobora kwirindwa. Byifashe gute mu Rwanda? Ni mu kiganiro muri Sanga isa kumi ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Abarundi bane bo mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania bishwe n'abanyatanzania, babiri bazira ko bagiye gusenya inkwi, abandi babiri bazira ko byavugwaga ko bafashe abagore babandi ku ngufu. Abakomeretse baravurirwa mu bitaro bya Nyarugusu, abagera kuri 15 bakekwaho kugira uruhare muri ubwo bwicanyi batawe muri yombi. Inkuru irambuye James Jovin.
Umurongozi mukuru w'igipolisi mu ntara ya Kigoma ACP James Manyama mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yavuze ko iryo sanganya ryabaye hagati y'impunzi zirenga gato 20 zari zasohotse inkambi kujya kwamura ibizinu hamwe no gusenya inkwi. Abakomeretse bake bajyana kuvurirwa mu bitaro bikuru byo mu nkambi ya Nyarugusu. Uyu ni umunsi wa gatatu bakigwariye muri ibyo bitaro. Bavuga ko abo baturanyi b'Abatanzania hanini babahoye ibizinu bariko baramura n'inkwi bariko barasenya mu matongo yabo. Abandi babiri bicishijwe inkoni n'ibipanga. Polisi ivuga ko ari abagabo barenga gato imyaka 30 bashinguwe mu matongo y'abapfu ari mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa mbere. Uwo murongozi w'igipolisi mu ntara ya Kigoma James Manyama yavuze ko igipolisi muri komini Kasuru kimaze gufata abantu 15 b'Abatanzania bagirizwa gukora iryo sanganya. Amatohoza arimo kubandanya nyuma yaho bazoca bashikirizwa kuri sentare na inyuzwa kwi kwishura makosa bagirizwa.
Watu wao waliuawa kwa kujeruhiwa na silaha za jadi sembalimbali za miili yao.
Aba bantu babiri bicishijwe ibigwanisho bisanzwe by'ikirundi harimo ibipanga n'inkoni. Kuva maraso menshi nicyo cyatumye bapfa. Amatohoza ya mbere tumaze gukora biraboneka neza yuko bapfa inkwi, ibiribwa mu masambu no gufata ku nguvu abagore babo. Abo babiri bishwe bagirizwa gufata ku nguvu abagore baba Tanzania mu masambu aho barimira. Ubu tuliko turakoresha kwa ry'abantu bose bakora ibitemewe n'amategeko bakongera bagahungabanya umuteka. Iryo bara ryakozwe n'abantu bashika 15 baba Tanzania.
Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma tunakamilisha uchunguzi ili watu hawa wote 15 wafikishwe kwenye vyombo vya sheria.
Amabi hagati y'impunzi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu na Nduta hamwe n'abaturanyi bazo yama yabaye hafi iminsi yose hanini bapfa ibiribwa bagirizwa kwiba mu masambu yabo inkwi hamwe no gufata ku nguvu abagore babo. Kubw'izo mpamvu impunzi zisaba leta ya Tanzania gufatira umuturama icyo kibazo gihangayishije impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kandi giteye umutekano muke hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo.
Abantu turibwa, abantu turicwa, tugiye inyuma y'inkambi nka twebwe dusanga dusohoka kuza kurima mwe twebwe dutegenda duteka ibigwanisho ugasanga bajamba z'ubunyawe so bafatwa twebwe impunzi nico tuko turahohotegwa kandi n'abapolisi baducunze nta n'ukuntu boza kubitako kuko bazari gitero gikomeye.
Mbe nka cyane inyuma y'inkambi cyose ndahumva havugwa kubera nyine abasiri batuno bagenda bakamererwa ukutariko yenda cyenda cyenda ko inyuma y'inkambi amwe ni wombwa ati inyuma y'inkambi hasaruka cyane nta ndo bamenye no kumenya
baba mama turabako turafatwa ku nguvu niko tukasha kubishye twiruka bakafiruka ko badufata bakatuba kafira kadukorera ibintu bibi hamwe umuntu atadokira hamwe kamwe n'ingwara ingwara zidakira ibintu by'imigara bisera byo kuba kenyezi twandurana n'ingoga kwe ino kwishye kino kwe kudufasha cyane mpa turabira ukuntu twa kwikingira icyo kize cyo kubakwa inyuma y'inkambi kuko ni twose bera kwihangana gusaya kuza kurondura dukuri nayo tukizira uturonde bafiruka ko kandi kese mara cyumba namwe ge kaba amatwanga mu ngaha mu nkambi cyane kuba mu hanyene yibungenze ngo bamwirushye ko bamukore n'icyo kire no gufarapfa ese arapfa cyane kose kawe
cyo twosaba ubuserukira inkambi nuko icyiza bari kutureka tuhagirira imigenderanire myiza n'abatanzania igihe cyacu gishitse cyaho tweze tugenda tukagenda amahoro nkuko batwakiriye mu mutekano.
Mu bitigiri dukura ku gipolisi mu ntara ya Kigoma buruko mwaka utashi hafi y'abantu 12 baricwa nyuma y'inkambi abandi barenga 30 baraburirwa irengero. Icyo kibazo gituma umubano mubi n'umutekano muke hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo. Kugeza amasaha dutegura iyi nkuru polisi yariko ibandanya gukora amatohoza mu baturanyi b'inkambi ya Nyarugusu ahitwa Kagera Nkanda no gucungira umutekano bikwiye. Ubu haratekanye naho amabi hagati y'impunzi n'abaturanyi yama yabaye hafi iminsi yose kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovine ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Aha niho dusoreje aya makuru mba tegurira buri munsi hamwe na Mukubiri ya Baro umfasha kuyabagezaho. Tubifurije umunsi mwiza, dukomeje gahunda gusigasira ururimi gakondo n'umuco karande. Dore umugani w'uyu munsi ni imigani: ubupfu bwizihira nk'ubutesi kandi ubupfura buba mu nda. Tubifurije amahoro. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi Amerika yabaye ikiganiro cyacu. Radio Ijwi Amerika yabaye ikiganiro cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikiganiro cyacu. Tangi chambo, mwanya jihugu yo, yabayi isimito chachu. Yara tangi chambo, abarundi tuliru husa. Mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwitwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye ikiganiro cyacu. Yabai, isubizo chachu.